VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mirimo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa Mungu itariki 31 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2016 muri kumwe na Frederic Unikije. Ubu nkuko mubimenyereye ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga inshuro zibiri z'imibonano yahuje abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania ishigikiwe n'umwunganizi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania yarangiye ta kintu gitangajwe. Iyo mibonano yashitse ko iyo mibonano yaranzwe kandi n'ibibazo bitari bike abanyapolitike batumvikanye ko birimo abantu bakwiye kuja muri ibyo biganiro hamwe n'abadakwiye kujamwo. Ikintu gisa ikindi kintu gisa ni kizoba ingora bahizi no kumvikana ku bintu byo ganirwa ko mega ku bwanyu ibintu byo ganirwa ko nibihe kuvyerekeye kibazo cy'umutekano mu Burundi ku munsi wa 5 ku mugoroba. Inama mpuzamakungije umutekano ku isi yarafashe icyemezo cyo kurungika mu Burundi abapolisi 228 bazomara igihe cy'umwaka bakazoba bajejwe guhagarika ubwicanyi hamwe no gukingira hagati ya kazi na muntu. Icyumviro cyo gushikiriza integuro y'icyo cyemezo imbere y'inama mpuzamakungije umutekano cyashikirijwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Twakwibutsa ko Leta y'u Burundi yari yatangaje kwitashobora kwemera abapolisi b'ishyirahamwe mpuzamakungu barenga 50. Ejo ku munsi wa 6 kandi mu Burundi haratunganijwe imyiyerekano yo kwiyamiriza icyo cyemezo. Mbega abapolisi bashobora guhagarika ubwicanyi mu Burundi. Tubaye turabashimira kandi ku kuntu muhava mu za gutanga ivyimuriro vyanyu hamwe n'ibibazo muhava mushikiriza. Ndeka tubibutse inimero muhava mu duhamagara ko iyo nimero ni 001 202 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramwo 001 202 4 4 1 9 9 3 1. Kuri ibi bibazo kandi turafise abatumire twatumiye, turi kumwe na Faustin Ndikumana akaba ari umukuru wa Parsem. Hanyuma turacarondera umushyantahe Honorable Pasteur Mahonayo nawe nyene twari twatumiye ariko telefone yiwe gushwa ubu turiko turayirondera. Tukiri kumwe rero na mwebwe Faustin Ndikumana, nashaka cyane cyane tutangure kuri ibyo bibazo abarundi batumvikana ko twarabonye ko inshuro zibiri zirahize ariko nta kintu cyatangajwe cyereke ibintu byaba barashitse ko. Ariko amakuru adushikira nuko hariho ibibazo, hari abavuga kirimo cya gatatu ko cyo ganirwa ko, hari abavuga ko ahubwo hakwiye kuganirwa ko ibibazo byerekeye nk'ukuntu botegurira hamwe amatora yo mu 2020. Hariho n'urutonde rwari rwashikirijwe n'umuhunza. Nashaka mutubwire ku bwanyu ikintu abarundi bari bakwiye gushimikira ko cyane cyane ikibazo cy'umutekano n'ikibazo gihambaye abarundi bose bari biteze. Ikintu mwibaza ko muri ibyo bibiri batumvikana ko icyo shimikirwa ko niki?
Mubiganiro kubera yarusha mu Barundi bari batumiwe twarimo twaje tuserukira mu mashyirahamwe yadahanira ibitwa bya politiki twari twatumiwe kandi niho twari. Icyo twabonye muri ibyo biganiro nyine haragarutse impari zijyanye kuja mu biganiro mu biganiro byose igihamba cyamari nyene kibazo bakatumye bande babijamo babisumirwamo nica kabiri nabo bakati izoganirwa n'ibi. Hanyuma umuhuza gushikuru yaragize yaratanze icyo fatigwa ko mu kugira abantu babone ibyo bashobora kwigwa muri ibyo biganiro. Aratanga urutonde rw'ibintu bishika nk'umunani, baravuga ati genda murayo cy'umwese bose mu migwi itandukanye ishobora ivuga ko bamwe n'abandi rero baragiye bose ku ruhande rw'abagicwa bishikiza ko twebwe nyine no ku ruhande mu mashyirahamwe yigenda mu igenga mu bari twaragize icyo dusikize ko twese twataye nyine tubibona. Mu bisanzwe nibaza yuko hari kuharagira nk'uko ibiganiro nyizina nyine vyotangura abarundi kugira baruhuke hanyuma bakaraba yuko izi njyane zohagarara kuko ari ibibazo byadutse nyine igihe aba hari umuhuza n'amakunga ariko arafasha abakwiye gucafata kugira nyine ibyo bibazo bive mu nzira ntibiguma ari ibyo bizana inzitizi. kugira naho muhiro tangura kuvuga ati mbere twaza kubana twabana yatwitwe ido nido kuri bimwe bimwe
kubganya uwo murongo yishyira hamwe ritegamiye ritagira inyungu za politike ikintu mwibaza ko abarundi bakumvikana ko cyane cyane muri ibyo bibazo bibiri twavuze bisa nuko batavyumvikana ko ni nkiki ikiringo cha gatatu ku bwanyu cyo garuka ko
mu byo twa ndabona byabwa yatanga yavuga ati ibijanye n'ibyo umutekano mu bya security akavuga mu byerekeye ibijanye n'igihugu n'ifasha kugendera ku mategeko ibijanye n'amasezerano ya rushingene yo kubahirizwa ibijanye n'ingene demokarasi yosubira ikisununura igakura kumbure uko yahuri kora nibijanye yavuga ati hari kibazo bati ngo miza neze de decision du sommet des chefs d'état modorisa nta ndabisigura mu kirundi ngo modorisa African community ngo yasaba yuko hoja ho leta y'ubumwe urumva ngiranye ari leta y'ubumwe yoshobora guhura nk'abarundi bose bashobora kuba batabona ibintu kumwe nibijanye rero n'iby'ubutunzi n'intwari ibereye ibaze rero yuko mu kugira tangure ko aba yashize mwico onye nuko avuga ati cyo kibazo cy'ikiringo ko cateye imari izere byose tuzaza gutura inyishu cingene yo huza abantu batashoboye kucumvikana kuko iyo abantu batabona ikibazo kumwe kandi kiba carateye intandaro urugero rwa iyo media uwo muhuza ari ukugira afashe indiri icyo kibazo bukirengana
leta y'ubumwe yo kumvikanwa ko gute kugira ngo abarundi basa n'abinuba igihe cyose abarundi abanyapolitiki bagiye mu biganiro ko bashaka kugabura ibiti iyo leta yotunganywa gute kugira ngo icyo cyiyumviro cyanke abantu ntibabone ko ko bari uburyo bwo kugabura ibiti
ngira ibyo nizo nyine byuharirirwa ko ngira uno munsi ntawe ashavuga ati byogenda guca byosubira uku mugabo urabona yuko amaze aho yashize n'icyo kibazo kimeze gutyo kumbura urabona akavuga ati kiriya kibazo ko cyatandukanije abarundi ngira kugira tukivemwo twobasaba ingene bushobora kuja hamwe kugira iby'igihugu bashobore kuba bariko barabitandukaniza baba bariko barabifashanya mu kubitunganya uko burya ahantu hose iyo hari ntari cyane baravuga ngo abantu baragabura ibiki ibyo baragabura ibiki nyine niko babivuga mugabo nta na hamwe ibya leta y'ubumwe canke ihuza abantu zigira bisigara inyuma naha muntu abica naho babivuga gute naho umuntu abica agenda muramu ibihugu byose ingorane bagiye zira bakinje kintu camacagarutse harabacemera canke ntibacemere mugabo uriko n'igihe abarundi bari yarusha bagiheza bazo bati none transo kwigira ibe igende gute hashe bashiraho inzego aiwa hose murumva muri za Sudan bisi dahantu hose bavuga ati leta uko ibyo nibaza ko ari kwari kimwe mu bavuga ati none kumuri kibazo none kiguma cyabatandukanye cy'ibiri ngo cuba mu nzira dute rero ko atari ubanze umuntu azocira abantu ngo ndemeje ko ibigenze gutyo kandi bamwe batavyina n'abandi batavye ni nibaza yuko yoba ari ngira ariyo ntangene avyumvira bwabo kumure kimaze guharirwa ko bakagira icyo bivuze ko kumbure ngira abantu bushobora gutangura kumva intango y'inyishu ku bibazo bimwe bimwe byaba bijanye n'icyo
mushya na he Faustin ndikumana kubona harabaye inshuro zibiri z'ibiganiro abanyapolitike bakaba batashoboye kumvikana ku kuntu ubwicanyi eka n'ugutyoza hagati y'akazi na muntu byuhagarara buno nyine aho ntibahemukiye abanyagihugu
jewe nibaza yuko urabona inzira yo kurondera amahoro canke gusubiza n'inzira igendera ja mw'inzitizi n'inzira ikabura tutose turayizamo igihambaye nuko abantu bagumana inzira ati dushaka gushikira amahoro kandi abarundi bo nyine bakavyo bakavuga ati igihugu cacu aho kigeze turazi nyine cyo kiradusubira inyuma cyane cyane mu by'ubutunzi mu mibereho y'abanyagihugu ukibwira ati none jewe yaba ari ku butegetsi cyangwa muri opoza ati jewe notire kugira igihugu gisubire cyane gisubire kuruha iteka cisununure kibere nk'ibindi bihugu na cyane cyane ko kitari kibuza amatungo twofatira ko kugira kibe igihugu gishobora gutera imbere nibaza yuko igikuru ari uko ari woje ibyo by'umutekano naho nibatangura kwicarira ibyo bibazo bamaze kuvuga ati ibyo twumvikanye kuko inzitizi zibiri nizo hari ibibazo byo kwigirwayo hariho nabitumiza kuri aziko byateye ingura numva rero ibiganiro bisa ko bitaratangura nyezina ntawuvuga rero ngo ngo ikibazo nk'ikiza ni cyiza kandi ibiganiro bitaratangura nyezina abantu bangu baracabona ibintu kwabo kuko n'ubu ibibazo byose bitanzwe baracabiha imigwi umunakawesa kabanza kabira mu mugwiwe mugabo nti harabatse n'ibitango premiere abantu batangure guharira urumva rero iyo ntambwe niyo yari kenewe akavuga ati nimba ikibazo cy'abakinnyi wakimaze gutera ni muhuza nawe natinde afate nyine ikoresha ijunja ryiwe avuga ati burya rero nabigaraguye ndarabimwe n'ibimeze abanki basubira ibi mugabo je ndabona ko abotumirwa naba akeza gutuma igihe agafata ingiro ko niho nyine niko kazi kiwe hanyuma ikindi naco agaca avuga ati ubu rero ibitegeza kwigwa twiravye ni ibi niyarusha nuko twagize imana hakaba hari umuntu w'ijunja nka Mandela uraziko abarundi hao nabo barasinya amasezerano mu nyuma na nyuma rero byose haragira igihe umuhuza avuga ati kubampuye akazi rero je ngirafatiye ingingo amaze kuyifata rero uyansa avuga ati naka niwe yansa niwe yansa abantu bagatanga kubona rero ingene bashobora kugira icyo bayivuze ko mugabo yamaze gufasha mu gufata intumbero
mu minsi umwamaze muja yarusha mwarabonye kuko gushaka ko kugarukana amahoro kuhari hari gishika kihari ku mpande zose
kubisanzwe nuva ko uba aba kumbura abanyepolitiki kuri kubaravye urazi mu biganiro kabe ni ibyo biko biraba abanyepolitiki baramana akantu kuvuga ati mbega jewe ntibiganiro bira bitangure inyungu yanje ubwo irakingiwe ndenzo kurayiki mbega ibiganiro bibita bihuramo ntibiza kumikanisha rero umwe hari uduce bita rekalcule abanyepolitiki bamariko baragira ingene bipozisiona n'ingene bipozisiona ningene rero hatogwa inyishu ku bibazo kwanza tuti inyishu ku bibazo umuhuza afashe ngene gitogwa hanyuma kuri ivyo bindi usanga umunyepolitiki ashyiramo inyungu yiwe niho rero abwiriza gucafaka ingingo akadufasha gutera imbere naho ahandi ho ntibishobora gukunda atafashe ya mbere agashigikirwa ari East African Community ikamushigikira ku buryo ingingo atinda agafata ituma ibintu bishobora gutera imbere nayo abantu bazuka babona ibintu gutandukanye kandi inyungu z'abantu zirimo kenshi ugasanga bazishyize imbere n'imbere inyungu z'igihugu burya umuhuza akwiye kudufasha rero neza akabona ati igihugu cy'ubundi arakiza kiburya inyungu y'uburundi niyi reka rero ntere imbere hanyuma abariko barashaka kubica hirya nibukumbure bariko barona batinda bagaragare mugabo yagize icyo abanza guterera ituga umumenga ibintu biri mu nzira
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Innocent mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ega je kugijanye na notere cyumvira kugijanye na polisi na proposition no Burundi kugira ngo aje mu Burundi ngo umuntu mbere yo kugaruka mu mutekano
yego
kubwanje ndabona neza yuko atakintu gihambaye bazaba baje gukora mu Burundi kanatsinda honyine simbona n'igikorwa bazaba baje gukora mu Burundi kuko tugerageje kuraba twebwe abenegihugu hano mu gisagara cya Bujumbura cyangwa imbere tukaraba no mu gihugu hagati uko byari bimeze mu mwaka uheze cyangwa mu mezi aheruka kuko ubu bimeze biraboneka neza yuko umutekano wariko uragaruka ni mu kiringo rero kitabereye ko wacuhamagara abantu baza kugufasha mu gihe wewe ikibazo yariko uragitorera umuti binongeye kandi ku bwanjye ndaraba nkabona eske abo bantu polisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani bavuga yuko bazaba baje gushingira umutekano bazaba bari mu ntara zose kugira ngo barabe niba abenegihugu bo mu ntara zitandukanye cyangwa ku butumba butandukanye bariko barakingirwa cyangwa agatega kazi na muntu kabo kariho karubahiriza rero nkavuga yuko ata kintu gihambaye bazaba baje gukora kimbona cyo bazaba gukora cyo ikintu ijyanama nkayabo ni yabibarungiki
murakoze Innocent reka duhe n'ijambo Etienne muri neza murafite icyumvira mufite ikibazo
jewe mbanikuye umusaruro w'amakuru ya radiyo yacu y'Amerika
ego egera telefone neza uvuge cyane
telefone ndayegereye ndibaze ko umwami ushobora kuba mu neza
ego nduga ku ijambo
ikibazo jewe nashaka kubaza batomboye kuba umutumire mbese ese ni komana mamutumire
ego
bo ndatomboye kuba afite ni komana duhuriye ku murongo kuri Vada Amerika nasa kubaza ku bibazo bijyanye n'ibyo bagira ikintu igihugu kabisa ibintu byateye n'agahinda umuntu avuye mu isoko yateye n'agahinda ntibarabe ibyo biganiro nimba bishoboka ibyo biganiro bigire n'ingoga turabe ukuntu igihugu cyose binyira kikamera nka kera ku bijyanye n'ibiciro cyane cyane nicyo kintu mpagaze ko nashaka kumubaza none ku idolari isigaye rigiriye mu gihugu ugiye kubaza ikintu mu isoko bakubwira ati idolari ryaraduye ishasheho riguha amafaranga 50 ugeze ku mafaranga 100 urukaratasi rwo kwandika ko wari uguha amafaranga 50 ugeze ku mafaranga 100 none tuvahe tujyahe nicyo nashaka kumubaza. Murakoze
murakoze cyane rwose Etienne. Reka duhe ijambo umushyirantahe Faustin Ndikumana kuri icyo kibazo mu baje cy'ibiciro biduga cyane rwose ika n'ukuntu igihugu cyifashe nabi n'ukuntu musaba kuhuba inyishu zofatwa n'abanyapolitiki kugira ngo igihugu gisubire kumera kwa kundi n'ikibazo nibaza ko amaze igihe nawe nyine ashikiriza arabaha inyishu mu kanya ariko nashaka n'icyavuze ko icyimbiro cyashikirijwe na Innocent avuga ko izo nteko atacu zoba zije gukora muri iki gihe zitanashobora gukwiragira mu ntara zose kandi muri iki gihe amahoro avuga ko yari ko araboneka mu Burundi. Mu Shyanahe Faustin Ndikumana kuri abo bashyirantahe babiri mubabwira iki?
Murabona muri ibibazo bya politiki hariho ibijyanye n'umutekano icyo bita sekiritere mugabo hari ibijyanye n'imvo za politiki ziba zatumye ibyo bibazo by'umutekano bizabirisubiriye uburoje icyo munacihutirwa ni ugutora imfu ku bibazo bya politiki bikunda kuza biratuma umutekano usubira inyuma nicyo munagikuru gihambaye kuko izo by'inteko naho uvuga ngo ziba zije ubu kumva ishyirahamwe uriravye ku bibazo by'u Burundi ubona ko ari ishyirahamwe nuvuga ko ryagiye rirafatona ritabona icyo ryokora ritabona neza nyene icyo ryongene ryokwifata byaragaragaye cyane navye ingene ingorane zagiye zirashika muri u Burundi ingene byagira byifatamo hanyuma urumva tugiye no kuri aspect technique uvuze mu mutekano nayo ntari umupolisi abapolisi amaze 2008 iyo misiyo yabo yo bingana gute kubera iki ico gitigiri niyo ko muri u Burundi ufite intara 17 abapolisi amaze 2008 bashobora gupfira u Burundi gutegeje numva n'ubundi misiyo yabo simbona yuko kugira ikintu kinini igira kuri icyo gitigiri u Burundi ufite abapolisi barenga 1500 abapolisi amajana 2008 kubwanje naho ntabwo nyamwe igipolisi mu numengo simbona ikintu kinini cyo kwiyongera ko umuntu kuba bari nga cyane cyane ko tugiye turabona yuko hari ibihugu bimwe bimwe byinshi n'izo ntekero ziba ziriyo bikabuza ko ibintu usanga byayangaye twaraje mu 1994 mu Rwanda twara aho muri Congo bavuga ngo hariho kontenja ya mbere y'aba soda nyimba cy'abapolisi ba nasiyonzi ni benshi mugabo ari ibyirwa birakorerwayo abantu b'igihugu nacyo nyine kivuga ngo kijyaje mu biganiro hama indu hari ikinshasa na urumva rero nibaza yuko igihambaye jewe mbona ubu nuko bufasha abaruni politiki igasubira ikaba politiki nziza ibyo biganiro bigatangura mbere cyane cyane ino su region ikabijamwo igafasha u Burundi kugira uve muri zingorane kuko uravye yuko kirasubira inyuma ngire ko niyo ujya mu abaje by'ubutunzi niyo kirasubira inyuma ubu mbere woza mu Burundi ikintu cy'ambere kiriho kirahanga abarundi n'ubuzima ingene bubaye umutekano kubaho wo munda w'inzara ukundo ukuntu umuntu abaho ku munsi ingene aja kwivuza ingene ku mwana ku ishuri ingene ategeza gufungura ibyo ni ibintu biri kuraba ikibazo gikomeye cyane muri iki gihugu ibyo rero bimaze no kwiyongera rero abantu ubuzima bwabo burasubira inyuma cyane kandi sinori avuga yuko izi nkone za politiki zibifisemo uruhara ejo bwo narumvise umutegetsi avuze ati izi z'amadovize ko ari igihugu cyo ku isi abwiye kandi ihugu bimwe mwaka rero nagira zure mvuze ibihugu nkiko ibyo bintu bidasa ihugu bimwe mwe bifite ingwane kugira amadovize yo kimwe n'igihugu cy'u Burundi kuko igihugu cy'u Burundi uravya mikoro cari gifite mu minsi iheze kubyo cashorira hanze nta na kimwe cari byiyongere ko bifasha bizari zigifise akamaro kanini iza guhagarara rero igihugu itari byigiraho cishikanye muri mwe bya balance commerciale kugira uvuga uti icyahora kiduhaye amadovize cariyongereye ari nka bijya by'ikawa cyane bijya bindi byo kudiversifya ekonomi kugira ubutunzi bugwiye ibyo rero ntibyari bwabi turavye kubera hari twaheza gushikako ni ukuvuga rero yuko nabo twoshaka kugira za investissement twoshaka gushika ku kubazo kuri kibazo bikomeye izingwani za politiki tuta kuzivamo igihugu cyasubira kikizegwa abagifata bakagifata ejo bundi ku munsi wo kwikukira arumvise umukuri bavuga avuga ati ibazo byugari by'uburu daravuga ati birana ry'abantu ibiturire ubukene ufashanyo zagabanutse none ibyo twoshora kubivamo igihugu itabanje kuva mu ngwani za politiki
yego
nizere rero amaze kuba abibona gutse ingwani za politiki zikaza kuva mu nzira kuko iby'umutekano vraiment jewe sinibaza yuko abapolisi b'amajyambere butuma umutekano mu Burundi hari ikintu cyo kwihinduka ko nubaza kwishyirahamwe ngira rya ikibazo cy'ubuntu cyarariboye urabiyaba nibaza yuko ikintu cy'u Burundi je mbona gikwene nuko ibi biganiro uko bishoboye kose
bigatangura bikongera bikarangira
bigatangura umuti ukaboneka ukava mu nzira
yego me ka twibutse abanywanyi radio ijwi rya Amerika ko muri ko mwabandanya kumviriza ikiganiro muri sanga turafise undi munywanyi radio ijwi rya Amerika n'intunga mwiriwe neza muratwumva n'intunga
yego mukiba n'intano fise bomba nashaka mvuge ki kubyerekeye n'ibyo by'ibiganiro bigira byose ko yamuye arusha bo rero bakaganya ko no kubicerekeranye n'ino manda igira gatatu kugira no muri demire benta mu yindi myaka yose ya kuba nta byosubire kuba ikintu cyo kudobaho imanda ya gatatu haguma ari manda zibiri nkuko yahora biri bwa mbere ko ndabona iyi manda ya gatatu izanye ibintu byinshi bibi kandi urabona nko hano mu gihugu cy'u Burundi cyacu ibintu byaduze ku bwinshi ku burebure kazi ko byahora kubera ibihome no kubera iyi manda igira gatatu bazirahitse kandi nashaka mbaze kuri abo bantu ubufaransa buzorunyika ba polisi bazaba bazi gucungera umutekano hano mu gihugu cy'u Burundi ko none ko leta y'u Burundi yabiyamirije ntabikeneye none bumva amaherezo bazotegerezwa kuza hano mu gihugu cy'u Burundi bazirahitse cyarishe
murakoze n'intunga reka duhe n'ijambo Juvenal mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
ndiyofise intererano
yego
ndiyofise intererano ku bijyanye n'ibyo biganiro hamwe n'abo basoda bamaze abo bapolisi bazaza hano mu Burundi mu bisanzwe nuvuga ku biganiro mu bisanzwe ibyo byabaye ntacyo byavuyemo mugabo umuntu agiye kubiraba asanga hanini integuro yabyo n'ukuntu ababyitaba ariko ari kwe kugenda kuko hanini mu bisanzwe kuraba mu Burundi umutekano urahari nibaza yuko hanini bora aba bose atanu makwiye mu batasize ku ruhare runini yango abanye politiki bamuhungiye hanze ego nabo nyine bo bijamwe mugabo n'abarundi bari hagati mu gihugu kuko hanini nti tubona ibihari tukaja hamwe hanyuma nifika cyoregwa hamwe hanyuma ku bijyanye n'icyo na cyose n'ubwe cya polisi nibaza yuko mu Burundi nta polisi bakenewe bavuye hanze kuko ugiye kuraba umutekano urashyigikira ahubwo ugiye kubiraba hariho abasoda bagenda gufasha hanze natwe nta buryo twofata ngo abapolisi ngo ariko bagenda bariko bazino kandi hariho abagenda gufasha mu bindi bihugu rero nibaza yuko interano yanjye yari iyo
urakoze Juvenal mu kanya turasaba umushyire na Faustin Ndikumana agira icyo avuze ariko reka tubanze duhe ijambo na Jean de Dieu mwiriwe neza
miriwe neza
murafite cyumviro murafite kibazo ku bintu turiko turashikiriza turi kumwe n'umushyira nahe Faustin Ndikumana tukaba turiko tuvuga cyane cyane ku bibazo bibiri ibintu abarundi batumvikana ko mu biganiro byarusha hamwe no ku n'icemezo cyashikirijwe n'inama mpuzamakungu ijeje umutekano gisaba ko kurungika inteko z'abapolisi amajana 2028 duga ku ijambo
je kuki kibazo cy'abapolisi nagoma mbaze ikibazo allo
duga ku ijambo
muranyumva neza
ego me duga ku ijambo akanya ni gato inyarutsa
nakurike kuri cyo kibazo cy'abapolisi nagoma mbaze ikibazo mbega ngahanye mu Faransa bavuga yuko naho ibitero byirirwa biraba ahubwo natwe twari dukuriye kubafasha tukabarungikirizo neko kujya tujye kugarukana amahoro mu gihugu cy'u Faransa kuko naho batusabira babaho nabo nta mutekano bafise kuko icyo kibazo cya Faustin Ndikumana nawe naguma ndamubaze bega aho Burundi bwakabereye ntago higeze habaho ibiciro n'ibyeze biduga cyangwa biduza ubu ku kibazo cy'ibiganiro nacyo biganirwe bikwiriye kubera mu gihugu kuko ikibazo cy'u Burundi kireba abarundi bene byo nibo bagiterera inyishu. Murakoze
mon cher Jean de Dieu Faustin ndikumana hari ibibazo bibajijwe bi ni ntungavuga ko na troisième n'ikibazo cha troisième manda kikwiye kuvugwa mu biganirwe kugira ngo ntihagire manda zizosubira kurenga zibiri akaba yabaje kandi niba inteko zo rungikwa mu Burundi kandi Burundi bwa zanse ikana abashinga na Jean de Dieu na Juvenal basaba bavuga ko atanteko zikeneye mu Burundi z'abapolisi Jean de Dieu akabasaba nuko Burundi bwo rungika inteko mu Faransa kubera umuteka ikibazo cy'umutekano muri ico gihugu duga ku ijambo
ubwa mbere kuko kibazo nyene ico yaravuze ko adashama ntaho kizigwa ibyo nta wanti bije kwaza gushora kindi arushaka ikigwa mugabo ndiko ndabwira abarundi uravyeho kigejeje igihugu c'abarundi niba bayuko hageze igihugu wese akabona ya wayishigikiye canke utayishigikiye bose barabona aho bagarukirije igihugu nzo cyo kirasubira inyuma nta numwe ari karunguka urumva rero kuma yizitira gusa kuri ico mbono mengo harageze yavuga ati choba mu nzira barazi ngene bumvikana ku nyungu y'igihugu uko ushigikiye twazebe manda arazi ngene cyo 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 cyaje no munsi ngene cyifashe abona ko ari ingorane n'utayishigikiye nawe arabana ko araho yagarukije uko yabyifuza siko byagenze urumva rero ibyo biramaho mu buzima bw'ibihugu cyane mu ngorane za politiki hagira igihe umuntu akavuga ati mbega ubicihuta n'ikindi kugira igihugu gisubire mu nzira umu nuko rero bazicara hamwe umuhuza agafasha yuko icyo kibazo kiva mu nzira mugabo umuntu wese akabona ati yewe icyo bita mu gifaransa le limite narabonye aho zigarukira kuko iki gihugu dutegereza kuzogisigira abana bacu kimeze neza abuzukuru bacu turiko turacyonona uno munsi ngo nibazo bingo byamara cyane n'ibiki sinyumvira yuko kuba hari umutima wo kwifuza yuko twatura abarundi bisa kubakunda iki gihugu igikurikira ukurikira yavuze ati ku byerekeye ingwi z'ibiciro ngo byahora biduga byaraduga ibiciro byaraduga bigasoreka abantu kamugabo urabona yuko ubu hariho ibiciro biri kubiraduga tubona cyane cyane n'ingorane aho zivuye bityo shaka kuduga n'imvura shaka yakubye cyane yagize gute mugabo ubu turabona ko hariho ingorane ijanye n'uburyo bw'amafaranga kandi turabona iyo byavuye nusubiye kuri umwe gaheje kubivuga nigeze kumubwira nti ku munsi wo twikukira twahimbaza umunsi wo kwikukira mukuru igihugu nyine aravuze ibibazo Burundi bufite arabona ko ari bya bibazo bigarutse nyine by'ubukene ifashanyo yarabivuze igiturire none yabivuze batayibona igihambaye nuko avuga ati twiyemeze kubivamo umwe gihugu cyose aramubwire twiyemeze kubivamo kandi turabona yuko hariho ingorane zatuvuye ko kwizwa ni za politiki igihugu cyahitiyemo kandi zatewe na twebwe abarundi kandi zatuzi kuzitorera inyishu ibijanye n'icyo kibazo cyo kuvuga umutekano ngo abapolisi ngo bwifuza u Fransa cyafatiye ifatanye muri mu nama nkuru yawe ni kubyerekeye abapolisi ngo buza mu Burundi hari ibintu bisa bya jeopolitike zisena ku isi zitumeza kumenya hari ibihugu bitanu ku isi kubera urya mu rujya rwego rurimo ngo ibihugu ntayigahizwa ku isi ifise ukuntu bishyikiriza ibibazo ku bindi bihugu byo ku isi ukore ni ku isi yubatse si uno munsi fate ndi kumwe araza kubiyamiriza canke Uburundi niko bwane hari ubwo bitanu ntayigahizwa ifise mu cyo bitazi ba doveto kubera iki batoye bijya bitanu kubera iki ibindi bihugu ibihugu ijana na 184 mbwa bitanu byonyine ifise ba doveto icore niko umugabane w'isi wubatse
ku kibazo cabajijwe na Juvenal kibaza niba Urundi izo nteko z'abapolisi zizorungi kwa gihe Urundi ubwanse mu kivuga ku
ino niko ndazanye ne yuko ingene bimeze kwishira hamwe uni ubyukaraba mateka yayo aho dijaje rungike izo nteko nuko leta y'icyo gihugu iba yavyemeye umva leta y'igihugu itaravyemera nibaza yuko na hari kiragahaze nibaza ko atamuntu kumva ati hari biba byafashwe ku ngingo mugabo kuja mu ngiro bibindi haracyari ibibazo byinshi byo banza kuja kuva mu nzira kugira izo nteko mubone bifite ngaha igihumbu nibaza rero yuko ariko ibintu byifashe kandi niko amategeko agenga iryo shyira hamwe ameze hanyuma ku kijanye n'uwo yaravuze ati
duga ku ijambo
Alo?
Bandanya?
Kukuruo njene, kuo ya hati ya vuka tiu Ufaransa, na wei nufaransa ni mrafini wae zumuteka, ano njene, nao njene mrafini wae zumuteka, njene juhuku vya arutura, marumba na nomu leta zunga za Amerika, haribu leke zungu wae zumuteka, kumbure, ilizwi juu urundi joo njene joduga, hejuru ngole suri kufuka tuti, furafatiye, inji njichiliyugu na chiria, mugavo, niyajo politike kama suriko tulavuga, Ufaransa na wei njene mrafini wae zumuteka, ano, batigeza turaba ingwane z'umutekano wabo canke na hariya mugabo isi imeze gutyo mu raporo igihugu byawe ntari gubivu bitanu ku heso security bigenda bigafata buza proposal biravye umugabane wo Afrika igihugu cyose bahebera ku mugabane ni ubyicu propose kugira dufate ingiro mugabo sinibaza yuko izo nyomuza mu nzira mu kuja mu ngiro zinda gufakira ku ngenere cy'icyo gihugu nayo ibi bibona uko bayinda kuvugana andiho kuja mu ngiro ngo bizane inyishi babashakira ica bigorora sinimvira yuko ara police boshira kuza mu Burundi leta y'Burundi yarazo aho kazi gukora boshaka gukora gute babiyamirije urumva byo gukurana nibaza yuko hari ibazo bindi byo banza kwa kuva mu ngiro kuva mu nzira kugira izo ngingo zishobore kujamungi.
Tumibutse nchuti mwese komuniko mwela wandanya kumviliza iladiho ijgu ya Amerika lisamia nila i Washington DC mukirundi na mukinya Rwanda. Tulafise wundi bunu wanyu iladiho ijgu ya Amerika. Jean, miriwe neza?
Miriwe ndavu mwa.
Ni Jean-Marie?
Ego me.
Mulafisi kiwazo mulafisi ichi mviro?
Bona esu ichiwazo ndamugizo mutumire.
Yara kumba?
Bo ichi mviro jena esu shakicha inibigani hilo. Tubona bagena bagiye mu biganiro kumva ngo ibi nabiriya ntibabihurije ko kandi tuzi ko ingwane zo mu Burundi ata muntu wo hanze zirimo ari Abarundi gusa unyene kuri iki batojamwe ngo babitunganye batarinze kwigabara bamwe ngo ibi ntituvyemera abandi ngo turavyemera tukazamira mu ngorane burya nk'umwaka n'igice ugira uhere Burundi bwinjiye mu ngorane ni munini je mbona no kuri kiro bitera biduga mu byo bandanye ko sinzi bizoherera iki nashagiye nagiyamba tumutumire. Halo?
Banda ya nyatrakumba.
Rinagi ambazo mtumire kumbona Burundi oni ifatini ngo nako vuga fatindi. Burundi ara jenezi hawa na kweza wapa imera nga kuma kwa kwa Kadhafi. Ama kumbu ya fati ngingo na waga fatindi. Iyo vya heri etu kwa wanyo vya zwa mwombarize murakozi.
Murakozi Jamahili kaduhi ni jambo. Jene, jene mwini wileza?
Halo?
Mwini wileza. Zimni radio ya wei kuyasubira mwe vya tuvuze.
Na izimije.
Hanyuma mufite kibazo mufite icyumviro mugishikiriza.
Ego ndamukiza bwana Foste.
Narakumva.
Ego hanyuma nanje ego tuvyumva kumwe na Foste akenshi.
Mhm.
Kuko jewe ndiko turaraba amahoro ubu aringa hanyuma urundi turavye uko byagiye birakurikirana guhera muri 2025 ibintu reka itangura y'abantu bashatse kwiyamiriza ikiringo cyari cyemewe n'amategeko haraba rero uyu munsi amahoro kadufise ukaza wumva ngo hakenewe ngo abapolisi ngo baza ngo gucungira umutekano ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero bitsinangaza cyane nkiyumviye ati mbega kubera iki ni kubera iki ko ubufaransa bwo gufise ingorane ngiye ubonye buruta nizo twebwe dufise kuko twebwe urana ikibazo gise nticarangiye uretse yuko hasigaye yuko gusa izo biganiro bitangura hanyuma bitenguranya hazina hama abanyepolitike bicare baganire bagire icyo bahurijeko kandi icyo badahurizako kize gishimishe bose n'abanyagihugu bose ibikize gishimishe n'abanyagihugu bose ahubwo nkavuga ati bwana Fose ngira ngo uranyibuka mu kuri Europe ya mwigano cha kabizo hose kwe twaraganira tugahuta ahubwo rena ngo banda gutume ushikira abo banyepolitike batavuga rumwe na leta nyabuna bemere baje kwicarana na leta ihari uyu munsi kandi mukunza bazoze bemera ko baje kuganira na leta yatowe n'abenegihugu bayitoyona yuko bikwiye uko ibarongora hama bategura amatora yo mu 2020 hama tubandanye twidutsimbataza intwaro rusangi tubane dutsimbataza demokarasi twarose turuhiye nico cyonyene mbona kizoba ikintu cyiza ku Burundi kuko umuntu azorota azabusambagura muzi neza iyo twavuye naho twari dushitse ubu ndumva yuko umuntu yoja kumushigikira ni wa muntu ngira ngo yo kwishakira amagabura nyama hama marangiza mvuga ati nyabuna nyabuna jeno terakamu ubu Fransa cyane cyane oni ahubwo nyabuna kubera ko maze kone yuko ikibazo cyo mu Fransa cyabendaza ahubwo ni bavuga tubaha abasirikare na polisi kuko barazi yuko abasirikare bacu na polisi bashoboye hamwe bagende kugarura amahoro n'umutekano hari mu Fransa kuko nako byabendaza nayo nga mu buretwe giye dushatu cyaraheze cyaraheze azwegwa na forte ko ndagutuma kagenda kugira abanye politike atavuga umwe n'ubutegetsi bakemera ko baje kubiga mu biganiro baganira umutima uri hamwe hama baze bitegura amatora mu 2020 umutima uri hamwe hama bazotsindwa batahe ikindi naco bazotsi ibiganiro bazegirire ngaha n'umwene gihugu afashe ijya nyuma kuko na cyane cyane kore we akunda kwasinzikagira iyo abanye politike bivanye amatora ngo amatora yibwe nibaze rebegira abanyagihugu babo babayoboka hama bategura amatora y'2020 kizorokora we
murakoze kucimvira mushikirije reka duha kanya abandi hariho abandi barindiriye Jean Paul reka duhe ijambo Jean Paul nawe Jean Paul
muri neza ndamukije umutumire
narakumva duga ku ijambo
ubwa mbere na mbere umushinga na Foste nagira ndamutume ahubwo yegera leta ayihanure ire kudadaza kubera ingingo ya ONU yafashe ko wumva mu Burundi hari umutekano abandi bakavuga ati turiko turapfa turapfuye nk'abana b'imbeba niba reka abo bapolisi bonyine baje kwihinyuriza ONU nyene izirabire hanyuma ikindi cya kabiri ONU nyene nifate ingingo mperekeza itume ifatira ibihano leta y'u Burundi iganire nabo yanka ko baganira kubera nta wimena igihute kwimena igihute biragoye tukaba tubashimiye
murakoze Jean Paul reka duhakanya umucana Faustin Ndikumana agiye ico yishuye ku byashikirijwe na Jean Marie Eugene na Jean Paul Faustin
ubwa mbere hari ako ntari navuze neza igihe hari wavuze ati ibiganiro ngo bitegeza gusabiza bikabera i Burundi nta wanse ko ibiganiro bishobora kubera i Burundi n'ibisanzwe mugabo igihe hari ha Burundi mwene wanyu agifise ibibazo by'umutekano muri we akavuga ati jewe nifuje ko ibiganiro bibera hanze ariho no kwisanzura ngashikiriza kiri ku mutima nibaza ko atacu byaba bitwaye mu gihe n'uburyo bwo gutunganya ibyo biganiro bwa bwabonetse keretse nibatubwira bati bose bavuga bati ntidufise n'uburyo bwo gushika hanana mugabo sino uburyo buhari umuntu akabakoze ku cyazo cy'umutekano nta ngorane kuvuga ngo uriko muri ko muganira igihe se kibanza muri ko muraganiramo ingorane ni iki ni cyo mupfundika kandi mpamagara abarundi baze baramenyera kwishyira mu kibanza cy'uwundi je navuze ngo nisaba ngo biratekanywa ntibataye nifire mu kibanza cy'uwundi igihe nawe mva kubaza by'umutekano bitakibifise igihe abifise rero umugabo afite ibyo uterera muri ibyo biganiro ni ngombwa umwubahirize nk'umurundi mwene wanyu naho byo bira hanze nta kibazo birekerere biraba hanyuma umurundi wese yisanzure uburyo barabutanga buri ko burakora ahubwo twihute gusa bapfundika ijambo ryihuta ikigira kabiri sinzi baciye avuga ati Burundi nawe nakibara byashikiye Kadafi nagira ngira abarundi hari ikintu bita geopolitike abarundi kumbere bataramenya muzokutamuza murabona yuko hari ibihugu bimwe musanga amakungu na cyane cyane ibihugu byihangange bishyiramo ingufu nyinshi iyo biri kuyatorera umuti ingorane z'ibyo bihugu ingorane zishobora guterwa muri Ukraine siko uzosanga leta zunze za Amerika zibona nk'ingorane zaje mu Burundi ingorane za Saddam Hussein cyangwa za Kadhafi inyungu abazungu bayibona mbazibonamo canke abanyamerika naho bihuye n'igihugu cy'u Burundi n'ibihugu bya Afurika muzobibona hari ibihugu bigira ingorane ugasanga amakungu ashyizeho mu buryo bwinshi nicyo bita rero geopolitike muze murabimenya mwarabonye neza ni Kigali ko ejo bundi hari andi makrize yatumye umenga ikize y'u Burundi bagiye ibyo bya Sud Sudan mwarabibonye ubu nka Kongo nayo iri kira duga igira ingorane muzobibona uko ibihugu bigenda bigira mu krize siko byitabwaho cyane siko amakungu ashyiramo inguvu bijya bihugu byo bibihangane turabizi aho bifise inyungu nyinshi birahatikira cyane bikazana uburyo bikagira gute n'inteko zikagira zishaza kubira bazi icyo
baba bahakura aho hantu uko geopolitique nuko ikwimeze ico gituma rero to cavuga ngo ibishike kureza ingwani igihugu cagemwe runaka ngo niko nubundi bitabigenda ico nagana kibabwire yuko bakwibuza baramenya geopolitique naco gituma n'ivyo ibiganiro bovyihutira kuko uko bagenda babikivya bazosanga twasama usange uko kera dusubirana inyuma kandi harageze igihe amakungu aba yari yatwibutse na twebwe kugira agire ica terereye ikindi yavuze ati ngo amatora iki jene avuga iki ndamusubiremo neza amatora ni nshya kujya baja mu kizamini konkuru harya nta murundi arimo atifuze yuko amatora azara muri iki gihugu nta muntu urimo agifite ikintu intwaro gikenye cyangwa giciye mu makudeta cyangwa n'ibindi bose burya nta yindi nzira ishoboka atari amatora niba ziri umugabo uri ikibazo gihari cya politiki n'amatora abatunganije gute ubu rero nicyo kiko kirimo biko birahariwa ati amatora koko aba abantu bose bagiye kurubuga neza amatora ubwo aba ataburenganijwe amatora yabaye mu muco iyo migwi yose yatunganya nibaza ko ibibazo cyane cyane ibyo bakwiye guturira inyishu nayo ikibazo cy'amatora nta muntu akikaraza ngo amatora ntayashaka ntawe iyo arikaraja isi yose ubu birazwi itera ari demokarasi n'amatora nta muntu ashobora gushyikira ubutegetsi atari guhindura amatora kiranoneho na demokarasi yo mu Burundi na girambwire uweje demokarasi yo mu Burundi ni demokarasi atabikumira naho mu kugwego rwa leta rw'umukuru w'igihugu naho uronka 50 naho uba umukuru w'igihugu akaronka 50 n'ibice 4 ku ijana cyangwa 80 ku ijana leta ishingwa indi nama nshingamateka yagenze urumva vraiment ikintu cy'amatora je nibaza yuko ntagiye ubundi avuga ngo bati yuko umuntu avuga ko amatora ubu gikene aho ibibazo bizana n'ayo matora ingene atunganya birumvikane rero turakeneye mu Burundi amatora aba yabaye abantu baza baravuga ngo jewe sinagiye kucika urubuga jewe baciye bampohotera jewe baciye bagira guti kuko ibyo kenshi iyo bibaye najya nabigeze no gutakara ejo bundi nko mu 1961 kera ejo ne nyimba nyumva igihe ubundi bagira bwikukire harabaye amatora mu Burundi ahagarikiwe na ONU mbwa ayo matora kubera ko hari hakiri kwita mbiriyi ayo matora atunganya ukuntu hari abantu muri zajyo za ipfuna baguha agasore umuganwa atari umugani rwa gasore bakamwigizayo bakagira gute bagafunga bamwe bamwe bagahunga bo muri bajya bafashanya na guha agasore amatora barayagira uburi wose ati amatora yabaye neza
kuri icyo kibazo cy'amatora mushya na Ifostan
mbwa wumva icyo gihanga ati unene ndavuga ati ok subiramo rero
icyo kibazo cy'amatora
ibintu byabaye ibindi nibazore yuko ikibazo abandi bose ntibaza ko atawusha bavuga ngo nta matora yifuza ikibazo ni ugutora ingorane zijana n'amatora ingene ategurwa hanyuma hagira abaza baritwaza rero ngo yibwe cyangwa atibwe cyangwa atawe iki mugabo kubera umuco wabaye hanyuma watumye ngo ngende ngo mbwire ngo nabo ngo bajye banyepolitike ngo banyepolitike niyo amatora ndavuga nti icyonzi cyose bahagaze ku mbwire jene n'amatora nta muntu avuga ati ngende kubwira ngo leta ireke kudadaza bo turashize ukuntu ibona yarashize ukuntu ibona iby'umutekano ushaka ibya politiki urwego rwayo mugabo dica mbona ari nk'ikintu ingorane z'ubundi zicane cyane uko ziborekera zibona kuko hasigaye ukuri ingorane y'umuntu za politiki ubona iyo umuntu agwaye arashobora kumeneka umutwe arashobora kuba afite isinye z'ingwara mugabo hari iciyo ngwara iba yavuyeko ijya bita virusi cyangwa bakteri niko umuntu ahura iyo rero umutekano ushobora ngo wagarutse ubu barashaka kuvura umuntu ukareka kumeneka umutekano ukora mugabo haba akeneye yuko baca bakuvura ka gakoko kari kateye umutwe umeneka no mu bya politiki ni uko aho ingorane z'umutekano minsi iheze zari zihari dusumba cyane ngira kugira ubu niziba zivuye kuri iyo ngorane ya politiki bihari kumbure rero wa mutwe urashobora kugira umuriro ugahagarara mugabo tuba ati ka gakoko kateye iyo ngwara
ndikumana hariho abanywanyi babandanye kubaza ibibazo byabajijwe mu gutanga inyishu nibaza ko mwoduha inyishu ngufi ngufi cyane rwose kuko hariho nk'abasubiramo ibibazo byabajijwe reka duhe ijambo Leo na Abdou na Leopold ariko dutangure kuri Leo. Leo muri neza
alo alo
muratwumva murafite ikibazo murafite icyumviro
yego
duga ku ijambo
yego ndahaye mwiriwe ijwi rya Amerika n'umutumire
mwiriwe neza kandi umutumire arakumva
ego hanyuma jewe cyane ashaka kuvuga nashaka kugira icyo nterere ku nyifata yagize n'intumwa za leta igihe hari yakoraniye inama y'abakuru b'ibihugu ngaha I Kigali kuri
icyo nticyari mu bibazo twa tunganije umunsi mufite ikindi kibazo cerekeye ibyo twavuze ibintu abanyapolitiki batumvikana ko hamwe n'inteko z'abapolisi bonuye kwa na ONU mwamugize neza mukihuta cyane rwose icyo kibazo nitwagiteguye uyu munsi
yego reka nduge ku ijambo
yego
ku cerekeye inteko jewe nagira nashaka kuvuga yuko icyo bagikenewe izo nteko amajana 128 umuntu ari cyarabyitegereza ingene igihugu cy'u Burundi umutekano usa n'uwabaye ndase nka hose mbona umenga ni nkeya hanyuma izo nteko zije mu gihugu usanga ubutegetsi bwamaze kuzanka umuntu ava yibaza ibibazo bitari bihe ati mbega abo bantu bazoshikanwa aho bakorera nande bazorara hehe umutekano wabo wowe uzoba ucunzwe gute urumva ibyo n'ibibazo biba bitavuye mu nzira mu gihe leta itaba yazemeye hanyuma ku kajyanye ni ibibazo byoganirwa ko muri izi mpande impande z'abatavuga rumwe na leta n'ubutegetsi buhari ni ukuri ikintu cya mbere kigaragaza mu Burundi haraboneka yuko hari umutekano muke cyane ni ukuvuga ikibazo rero cya mbere cyoganirwaho ko kugarukana umutekano icya kabiri umutekano umaze kugaruka hari ibibazo by'impunzi by'abantu bataye ibyabo bagahunga kandi murazi yuko ari na benshi muri ibi bihugu duhana imbibi umuntu rero akagira ati ibyo bibazo bimaze kwicarirwa uwo mutekano umaze kugaruka hakaza icyuka cyiza hagati y'abasirikare usanga ubu hari ibintu byo kwinubana ku makuru tujya kurumviriza umuntu akibaza ati agahengwe kuboneka hanyuma rero bimaze kujya inzira imwe abantu bagaheza bagaca bumvikana rero kuri iki kibazo cya manda usanga aricyo cyabaye inkezi y'amarere kandi urazi yuko abatari bake bari babivuze haba ku ruhande rw'abanyepolitike cyangwa uruhande rw'amashyirahamwe atavuga rumwe na leta hanyuma Faustin Ndikumana agenda amwibariza akabazo kamwe gusa asanzwe ari umuntu akurikiranira hafi ibibazo by'ubutunzi nagira namubaze ko Burundi hari intangiriro bwari bwihaye ya vision 2020 cyangwa vision 2020 nagira ndamubaze ishusho y'igihugu cy'u Burundi yobona muri 2020 hamwe ibintu byobandanya bimeze gutya cyangwa mu 2025 aze kukanyishura ko azobakoze murakoze nawe
murakoze rewo reka duhe n'ijambo Abdu mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
sangwe umuntu ari mu Burundi cyangwa naho bari hanze y'u Burundi ariko raba ibiba mu Burundi ntore kugira ikibazo cyangwa gishyumvira muri make rero kujya turavye ibiganiro byatanguye Arusha cyangwa wese aba voice ya 1948 agomba kurungika umuntu yihweje neza arabona ko ngo nta kamaro bazaba bituviramwe kubera mu bisanzwe nk'umuntu ufashe igisagara cya Bujumbura ukaraba ukuntu kingana cyose ukaraba torture igirwa abantu batavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi cyangwa se n'abandi abantu runaka nk'ubwoko runaka cyangwa se n'abandi bandi bahangamye ku ruhara uru cyangwa ruriya muri politike mwisanzwe urabona ko abapolisi 1028 ni bakeya cyane rwose kuburyo badashobora kubona ingwane ziko zabera mu Burundi hose ahubwo kugira ngo ni bya bindi byo guhumaza amakungu muri nyamitwe yandika kuri twitter avuga ati ngira ngo bazaba baje mu nzenye ngo kwitendera ngo azabaje muri kirisme numva mu isanzwe siko turaraba uruhara rwawo ni mu bikorera aba mu gihugu ngira ngo niko nta atu ngira ngo geologike bafise babona twebwe bokuraho turagiye nk'ibyabaye nko muri Libya tukaraba ibyabaye muri Iraq tukaraba n'ahandi kubera bijya bitoro bagenda kuyimbayo cyangwa sinzi aha urabona ko bashoboye kugira gutanga intervention kugira ngo bashobore kuronka ibyo bagira bagenda basahuye mugaho mu Burundi kwa gahugu gatoya babona ntakiri buveyo nicyo gituma ngira ngo batagira sudoreye kubera ngira ngo nta kintu bakura rero ndashaka mbaze uwo mutumire nk'abo abapolisi 1988 kubwiwe abona bazaba baje gufasha iki mu gihugu na cyane cyane mu gihe hari abantu bari kuhatotezwa hariho n'umugambi bita ngo kamwe kamwe bazafata akara umuntu atavuga rumwe na leta bakaca bagenda bagacisha ku wepfo akara umuntu runaka atavuga rumwe na leta bagacisha ku wepfo ubona abantu n'uwo mugambi wabo kamwe kamwe ubona hari icyo wafasha abarundi ikindi nacyo nagira ngo mpave ndamubaza mbega ko hari abantu batumiwe ubiganiro biheruka ejo bundi ngira ngo bashika nk'abatanu harimo ba Metsalmene niyongere harimo Pacifique n'ahazo n'abandi mbega ko leta ko yabanje kwankati abagabo mugihe baba bakihanyika ntinjira mu biganiro nabone ko abantu barakeneye kuganira nyine ari abo nyene hamwe byoshika ngira ngo muhuza akibanda kuri abo bantu mu guhuza Burundi n'abo bantu kugira ngo nabone ko rohozo va umuti ikindi nacyo
cyabaka
leta ko ivuga ngo ivuga ngo abantu ngo nibaze mbega iyo umuntu hariho ingorane hagati y'umuntu n'uwundi hanyuma bakagenda mu bagabo cyangwa se muri sentare bakacira urubanza sentare yonyine kuba ifite ubuhinga n'ubushobozi bwo kubona umuntu afite icyaha mbega umwaba abantu nyine umuntu yumva umengo tikije niteza kuba gwanje niwe atayivugiye ati jewe niteza kumera gutya muteza guca urubanza gutya murakoze
murakoze Abdul Kadu ni jambo le Leopold hanyuma mushena Faustin ndikuma na cyagerageza bahe inyishu kwibaza mu majije Leopold mwiwe neza
mwiwe neza
murafite kibazo murafite cyumviro
ndafite kibazo nagoma mbere kibazo kubyerekeye izo nteko bakozoza mu Burundi akabazo nubaza umutumire Faustin ari mu Burundi nomubaza none izo nteko zizoba zije kubanguranya nde nande kuko uravye ino mu Burundi abantu bariko baragwana abantu bariko baricana none abo izo nteko zizoba zije kubanguranya nde nande ko uravye mu gihugu cyose umutekano uriho mbere ko barumvikane batuma abo ba ambasaderi babo babanze bagene mu ntara barabe je rero ndi n'amakenda kugereka iryo rungikwa reka ko atabwicanye buriho bazomenya gute ni bande bariko baragwana bazobanguranya nde nande bazohagarara hagati yande nande ko abarundi abahutu n'abatutsi muri kino budashobora kumenya umuntu n'umutuzi none bazoba bariko babanguranya nde nande nca kabiri kibazo nibatubwira ahantu abapolisi izo nzego zagiye ahantu habaye aho bashitse ku ntumbero bifuza gushika kuko henshi ndabona yuko atantu imbere bashitseko muri Libya bashyize bishe umuperezida waho n'ahandi iwacu hambavu yacu twumvise inteko hagiyemo nk'abafaransa bobu umutima urasimba mu 1994 je nari nguze kandi ari hafi y'u Rwanda abantu barishwe iho nyabwoko riraba abafaransa baca bikurira neza barigira none izo nteko mu Burundi n'ukuri zuza gukora iki yego bavuze neza Faustin yavuze neza ati leta ikeneye inteko kazo n'ukuri baje ndakubwire icoba nuko bokoreshwa n'abarundi bo nyine ugasanga baguye mu mitego y'abarundi babarundi bavuga ngo naka ugasanga ko baje gukora baje ahubwo gutuma bigiye kudabuka mu ntara zose hari amahoro akwiye n'ibujumbura uratembera mu gisagara cya Bujumbura ni neza cyane ahubwo icyo shigikiye ni ibyo biganiro kandi bakaraba n'ababijamo uwagezweho bagere ku detaro trade uyu ujamo gukora
yego me
ujamo gukora kandi agomba asubiza inyuma igihugu jyewe nibaza rero n'abadibazo bibiri batubwira aho bagiye abo bantu icyo ba koko ko bashyize ku ntumbero
icyakari bazo baje kubanguranya nyine mwabaje ibyo bibazo mushya na Leopold reka tumwe akaryo Faustin ndi kumana agire icyo yishye kuri ibyo bibazo mwashikirije Faustin
ee ubwa mbere hari bavuze ikaravuga n'iby'ubutunzi arabye ingwane za politiki kuko ingwane za politiki n'iby'ubutunzi birajana muri bijya bihugu bikomakomeye hoho ubutunzi bwiyongera na fakteri za politiki irimwo ibintu bibi bigaragara cyabaza mu cerekeye vision 2025 n'ukuri ndabisubiremo neje muri twaragize debat imbere yuko izi ngo za politiki zijamwo bakavuga bati n'abahinga benshi twari kumwe bavuga ati Burundi bukiyandikaje mu ngwane za politiki buticaye ngo ufate intumbero kuzamura ubutunzi bwabo ngo igihugu nyine cyihaye ihangiro gitegereza gushikako byanditswe neza ko mu 2025 Uburundi haguza buri gihugu casubiye gukena gusumba uko twari tumeze muri ibi bihe wumva niyumve ejo bundi Finwap yaratweretse yuko ubu turi miliyoni hafi 11 hafi 10 y'abarundi berekane ko muri za 2025 hafi 2030 abarundi bazamaze kuri miliyoni 17 uravye abazaba bakenewe kwigishwa kuvuzwa ningene ubutunzi uriko buriyongera n'izi njyane za politike twigumizamwo muzo wa muzamuri kumubona agahiga ico gihe yerekana n'ivy'uburimi ingene biriko bishobora kuba bwasubiye inyuma kubera ivyikamwe bimeze n'ibindi urumva umwese nacyumvira ngene izo abikwizwa vyimaze nibaza yuko abarundi biki gihatu dukwiye kwiyumvira tukikubita agashi kuvyerekeza bizeze inteko y'abajana na 28 bangu bazo jewe ndetse uni yuko petete ishakuvuga ngo bayandike ngo mu ngorane z'Uburundi yaratingira afata ingingo njyano kugira yikure bwa tafata ingingo inteko amajana 28 vese mbona akamaro kuzogira ngo muvyizanye ngo n'umutekano cyari kimu Burundi ikigira kabitwese ko niyo leta yoba izwa ko idashobora kuba izeme ingene boze ingene butangura gukora nyinshi ingene byogenda nibaza ko atakimi cyo izo nteko zogira ngo zigufashe kenshi nyinshi namwe namuze ati hari ikibazo kinanira uravye ubuni intumwa yagira rungika gushikaho umunyamabanga mukuru w'uni azangaha mu Burundi atangi ngo nimwe ari bwafata akaza gasubira inyuma akagenda imbona ishyirahamwe usanzwe ryawe ni urabona ko ikibazo cy'u Burundi vraiment ritashoboye kugifatira intumbiro yaracyaragesha
hanyuma
ndetse mbona rero niho navuga ati aba East African Community n'ibi biganiro hariho bya Tanzania ndabona ko icyo kintu ushobora kudufasha yuko ibiganiro byoza bigatura inyishu byihuta ku nkwane z'u Burundi kandi inkwane z'u Burundi sinini cyane nta masezerano abandi bagiye gusezerana amashaka kama turiko turabivuga amasezerano yarusha arahari ibyirizwa shingiro rirahari nagira mbwira abarundi kwiyabuze amasezerano yarusha bavuze n'amasezerano yo guhagarika ingwano yose yasinywe inyuma ya Arusha ajya yasinywe na leta ya kera na CNDD-FDD yasinywe na leta ya kera na yose ari mu masezerano yarusha none icyo kintu cyaduhaye amaro kikaba kiri ngaho dusubira kuja kunegusa ikindi cyacu
tugarutse Faustin Ndikumana
ikindi nacyo nagira ngire ko nyene ni kicunga cyavuga ati ko leta ivuga ati abantu baze cyangwa ntibaze ako ni ukazi k'umuhuza uburyo umuhuza akigeza kubona ati yabantu afate n'ingorane hagira bamuhaye imisatsi igenda urondere byaranze yuko abarundi bicara mu biganiro bakaja hamwe bakaganira
ego Faustin Ndikumana akabazo kanyuma nashaka kumutwishura kuri icyo kibazo cy'inteko z'abapolisi 2028 aba nywanyu biradio ijwi rya Amerika bahamagaye bavuze ibintu bitandukanye cyane rwose haravuga ko ari izo nteko zo bari nke kugira kandi kibazo urundi ari bunini hari abavuga ko zidakenewe ku bwanyu abafaransa barazi ukuntu urundi bungana ico gitigiri bakizi ni kingana inama mpuzabakungujeje umutekano yafashe ico gitigiri ikizi muri baza ko hariho iyindi ntumbero yoba itavuzwe kugira ngo ico cemezo gifatwe
jewe uko nayivuze niko nayivuze nayifatiye muri jokoti kuko navuze nturabye ishyira hamwe ni navuze ko ikibazo cy'u Burundi mu bisanzwe gisa n'uko ikibazo cyagesha afite kuko navuze ko n'umunyamabanga mukuru w'uni yaje ngaha mu Burundi ubona ko icyo kibazo babuze ingene bashobora kucifatamo aho iyo ngingo rero bagiye gufata ubuhunyi nasinzi ko ariyo kugira avuga ati Burundi baragize igice bafasha mugabo jewe nibaza yuko inteko 28 bije uda zingahe ku ntara ushobora kubuza ko umuntu bamwicira hariya canke bamugira hariya utete n'ikema n'ivyo jewe ngira petete naje tuwusigurirwa mugabo ushobora abona yuko ata kintu nje mbona kinini co zoba zigira zifasha ahubwo ico kwihutira kuko kwihutira ingene baguma babona petete imp n'ikemi yarusha baravuze ati bihutire kuza bakashyiraho umugore w'abahinga bagatera akazi na muntu tukagira imana ku byo n'ibiganiro byohera uwo muntu wese yagirizwa amaraso y'abarundi uwo muntu wese ariko arica yumvira ngo ntazofata hakaba intumbiro y'uko umwicanyi wese yakoze amaraso y'abarundi atogwa agahano icyo kicyo kintu je mbona gikomeye cyane gitegereza gushikako kugira iyi mpini abarundi bami turimo yo kudahana ikindi hazi icyo turagikeneye umwuka wa politiki wihute kubera ibyo biganiro hanyuma rero abo bantu nabo bihaye kuza barasama amaraso y'abarundi yabene iwabo nabo hagira igihe bashobora kukirwa n'intahe kubera habaye imigwi itohoza ituma ata muntu n'umwe yoshobora gusimba kudahanwa ngo nuko yitwaje imvo izina ziriya
egome Faustin Ndikumana ndagushimiye cyane gose ku kanya washoboye kuronka kugira ngo tuganire twari twatumiye umushinga nawe honorable pasteur Mpawenayo gushika ubundi twamenye ibintu byashitse ashobora kuba yagize ingwa na telefone yiwe ariko tuboneho akanya kandi ko gushimira abanywanyi biradiyo ijwi ry'Amerika bose bahamagaye turabashimiye cyane gose turashimiye na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Fatou Karara yegeranije ikiganiro twabashikirije umunsi mugire rero amahoro umugoroba mwiza mwese mukanya ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika biza kubandanya.